ijwi rya Amerika ribandanyije kubashikiriza ibiganiro vya vyo mu gitondo. Abaduteza amatwi mugitangura kutwumva, namwe mwese mwatanguye kumva ijwi rya Amerika mu gikanguka, turabahaye ikaze mu biganiro vyacu. Muri kumwe na Oriane Itangishaka yoboye ibiganiro vyo kuri Nosa. Uyu munsi ni kwa gatandatu, muri uyu mwanya tugiye guhera ku makuru yo mu karere k'ibiyaga binini. Inyuma yaho turaza kubashikiriza ikiganiro iwanyu mu ntara cerekeye amakuru yo mu ntara z'u Burundi no mu nkambi z'impunzi z'abarundi. Hari abarundi kazi batandatu bamaze iminsi ine bafungiye mu gipolisi cya Kenya, bakaba bafatiwe ku kibuga cy'indege mpuzamakungu cya Jomo Kenyatta aho bari bagiye mu gihugu cya Arabi Saudite. Bavuga ko bari bijejwe kuja gukorera amafaranga ari hagati y'ibihumbi amajana indwi na majana umunani y'amarundi ku kwezi muri icyo gihugu. Igipolisi kijejwe abinjira n'abasohoka muri Kenya kisigura ko kizobanza kubacisha muri sentare kugira bavuge uruhererekane rw'abantu babafasha kugera muri Kenya, ariko bo bemeza ko atanumwe bazi. Inkuru ya mugenzi wacu Eloge Willy Kaneza.
Abo barundi kazi bagizwe n'abakenyezi babiri n'abakobwa bane, bose bafatiwe ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Nairobi berekeza muri Arabia Saudite ku munsi wa gatatu w'indwi. Aba baradusigurira uko bisanze bageze muri Kenya bizigiye amasuhuko.
Twebwe twavuye mu Burundi batubarira yuko tuje kurondera amafaranga muri Arabia Saudite. Twashikiye ahantu muri Uganda aho twashikiye naho tuzi. Turahamara ukwezi n'iminsi hejuru niho batubwira yuko turindirira visa. Ama visa zisohotse bakaca batuzana muri Kenya. Twahamaze iminsi ibiri, nyuma y'iminsi ibiri ca tugenda ku kibuga c'indege. Dushitse ku kibuga c'indege nyene ego twaragize byose bikenewe, tugeze kuri finale twaciye dufatwa.
Bari bambwiye ko ngiye gukora akazi ko mu munsi. Tugeze ku kibuga c'indege ca Kenya tugiye kugongesha kugira tuje kurira indege ca baradufata.
Bemeza ko bari bijejwe ibitangaza imbere yo kuva mu Burundi.
Amafaranga yo muri Arabia Saudite ngo bayitumbise bayita amareyari. Hariho bavuga yuko ahemba nefusa y'amareyari canke igihumbi bivana rero ngo n'umubosi wa Ronse.
Akangara gute mu Marundi?
Mu Marundi batubwira yuko nefusa reyare azobari mu masetisa canke mu mawisa y'amarundi.
Abana batandatu naringiye muri Arabia kugira ndabaronderere kubera ubuzima nabona bwari bwananiye kandi bwari bwangoye cyane.
Aba barundi kazi basigura ko batigeze bamenya umuntu wabakira muri Kenya, bakamenyesha ko batigeze babona mu kibina kimwe kubera imibereho mibi bari babayemo yasani yabahumye amaso.
Bavugana n'undi muntu yatwakiriye we aje kudutegera gusa ku mupaka wa Uganda na Kenya. Mu isanzwe ko twari tugiye kurondera ubuzima tubona ko ari ibintu bisanzwe. N'ubuzima bubinyene nko kuba warize ntugire icyo mari yababyeyi ucuje kurondera nyene y'abandi bari ko baraje kurondera ubwo buzima.
Narabona ko menga ni ngora n'icyo gituma byanjemo nkiyumvira amwe amukamenga ibyo bintu yaba nari nkiri mu Burundi no biheba mu bisanzwe.
Mungorane bisanzemwo barafite ico basaba leta.
Nukuri no saba leta ikabiraba nk'abantu twize tugashomera kwicara imyaka itatu atakazi ntane ashe ntarakantu nakamwe bashobora ko leta ishobora kuyumvira iduhe dukore. Niyo mpamvu dufata umwanzuro wo kuza kuyerera turondera iyo twokuru ubuzi tutari buronke dupfa nabi kubera leta idashobora kuyumvira iduha akazi.
Cyane no tabaza leta yuko yora abantu bashomereye abana benshi cyangwa abamama y'ubuzima buhagaze baje mu busambanyi cyangwa bakajya kwiba. Cyembona yuko nyene bo dutabariza kugira dufume base twirondera n'amaboko yacu aho ko turoneza imibiri yacu ibihugu kubindi nyene nyimba tacho bahurizaho bakakivugana ko nyene kugira iyo business yacu imenyekane tugenda amahoro.
Ico cifuzo naco John Ginkuru nziza rongoye ishira hamwe Burundi and International bashigiki
tinywa dufise no twama dusemerera leta nishira hitegeko gukingira abana b'igihugu kuko ni benshi biraruhishije ishira hitegeko kugira ngo abantu bakingirwe. Je vuga nti ndavye ukuntu bagenda kubwinshi habite geko devume livaga gutya ni bababuze burundu hashijitege kujyo kubabuza ni bashire hite kubemerera mugahabitegeko n'ukuri gukora bakwari benshi.
Imbere yo kujya tegeko rijaho abona no gutuza imigwi y'abantu twara barundi kazi kubagurisha ikwiye kwihutirwa gutuzwa.
Iyi migwi irashoboye gutuzwa leta y'u Burundi na leta ya Kenya bumvikanye muganga abona ko bigoye mu gihe leta ya Kenya yivyemera kandi wumvise ko no mu Burundi abantu bakora ku katari benshi sumwe si babiri no kuvuga rusaba ko ubwa mbere bahasha guhera mu Burundi.
Iyi polisi kijejwa binjira n'abasohoka muri Kenya cyabwijwe ya Amerika kwa barundi kazi bategerezwa kubanza gucishwa mu rukiko imbere yuko basubizwa mu gihugu cyabo kugira ngo basigure uruherekane rw'abantu bafasha kuva mu Burundi gushika muri Kenya mu karere ka Yase ibihugu bimwe bimwe nk'Uganda na Kenya biramaze gusinyana amasezerano na Arabia Saudita tuma abakenyezi n'abigeme babiturukamwo iyo bareye gukora akazi ko mu nzu muri ico gihugu bagenda bazwi bakaziganirizwa kazoza kandi umukoresha wabo akabazwi amashyirahamwe agwanyira ucuruzwa rwa kiremwa muntu naye akurikiranira hagufi ikibazo c'abarundi kazi bajanwa mu bihugu by'abarabu yemeza kuba bariyo basaga 8,000 eroje uri kaneza Nairobi ijwi rya Amerika
komisiyo y'igihugu yo kugwanya genocide CNLG ivuga ko mu gihe cyo kwibuka genocide yakorewe abatutsi ku nshuro ya 25 ibihe byagenewe kwibuka bikwiye kugabanywa kugira abanyagihugu baronke umwanya wo kwitaho imirimo ibatunga mu buzima bwa misi yose iyo komisiyo itangaza ko kuri inshuro ugwaruka rugize igitigiri cya 69% ruzokwitabwaho mu kwigishwa ibijyanye na genocide inkuru ya mugenzi wacu Assumpta Kaboyi I Kigali
Mu kiganiro cya mbere gitegura gahunda yo kwibuka ku nshuro ya 25 umukuru wa komisiyo yo kurwanya genocide bwana Jean Damascene Bizimana yavuze ku bikorwa biteganijwe kuva ku kwezi kugera mu kwezi kwa kane mu gihe cyo kwibuka nyirizina ababarirwa mu rwego rw'urubyiruko no kuvuga bari hasi imyaka 30 nibo bazahabwa urubuga cyane mu bikorwa byo kwibuka bwana Bizimana avuga ko iki gice cy'abanyarwanda kihari 69% by'abanyarwanda bose munyamabanga mukuru wa CNLG avuga ko bagize iki gice benshi bavutse nyuma ya genocide abandi kaba yarabaye bakiri bato komisiyo yo kurwanya genocide kandi ivuga ko hagomba kubaho gahunda yo gutegura barokotse genocide kuko muri iki gihe benshi mu bahamijwe ibyaha bya genocide barangije ibihano byabo bakaba bagiye gusubira guturana nabo bahemukiye
twasanze rero ari ngombwa ko icyo gikorwa cyo kuganira kubirebana n'uburyo abarangije ibihano basubira mu muryango nyarwanda bagafatanya n'abandi banyarwanda kubaka igihugu ndetse abacitse ku icumu bahohotewe nabo bantu bangirijwe nabo bantu nabo bitegura kubakira bakongera bakabana bisaba kubitegura bisaba ko habaho ibiganiro bisaba ubukangurambaga bisaba kubyungura naho ibitekerezo kuko ngira ngo murabyumva si ikintu cyoroshye kubona umuntu wakwiciye ukongera ukamunagarutse gutura uruhande rwawe utarubyiteguye kenshi hari nabaza kutura bakatubwira ati umuntu yacitse gereza wajya gusuzuma ugasanga yarangije igihano cye ahubwo wa undi wacitse ku icumu ntiyarabizi
iyi komisiyo yagaragaje ko imyiteguro yo kwibuka ku nshuro ya 25 genocide yakorewe abatutsi igeze kure inatangaza ko ibiganiro bitangwa muri iki gihe byagabanijwe mu gufasha abaturage gushaka imibereho
uyu mwaka hazaba ibiganiro bibiri indi minsi abaturage bazakomeza ibikorwa byabo tugamije kugira ngo dushyire imbaraga mu kwibuka ariko ubuzima ibibesha abantu ibituma babaho nabyo bihabwa agaciro abaturage bakomeze kugira uburyo bwo kubaho no kwiteza imbere icya gatatu kigize impinduka nuko ibirebana no kwibuka mu bigo muri za ministeri nabyo ibyo bikorwa byo kwibuka mu izo nzego maze kubabwira ibyo bikorwa byose byajyaga bikorwa ubundi igihe abantu babishakiye mu minsi ijana ubu turifuza yuko bikorwa mu iki cyumweru cy'icyunamo turanabagenera amatariki itariki 9 n'itariki ya 10
Komisiyo yo kurwanya genocide kandi irahamagarira abakoresha imbuga nkoranyambaga kwirinda ubutumwa ivuga ko ubupfobya genocide bakunze guhererekanya mu gihe cyo kwibuka uyu munyamabanga yavuze ko bagiye kuganira n'abacuruza imirongo ya interinete kureba ukuntu bashyiraho abakozi bagomba kujonjora ibisohoka n'ibigomba kudasohoka
ikibazo kimwe na kimwe gikunze rimwe na rimwe gikunze kugaragara nuko za kampani zishinzwe sekirite ya izi mbuga usanga ari kampani z'abanyamahanga batanumva ikinyarwanda ku buryo kumenya niba uwanditse comment y'ikinyarwanda irimo ingengabitekerezo ya genocide irimo ibitekerezo by'amacakubiri rimwe na rimwe birabagora bigasaba yuko bimenyekana ari uko byasohotse abantu bakabibabwira nuko bakangurira rero nabo kujya bashyiraho abakozi bashobora kuba bakurikirana ibi bitekerezo mbere y'uko bisohoka bakabibuza kubikwirakwiza
mu gihe cyo kwibuka genocide yakorewe abatutsi bateguwe kandi inama mpuzamahanga zizabera mu Rwanda ndetse n'izizabera hirya no hino cyane cyane mu bihugu bifite amateka agize ahahurira n'u Rwanda birimo ibihugu byakoronije u Rwanda Ububiligi ndetse n'Ubudage ndetse ibyo biganiro bizabera no mu gihugu cya Ethiopia hari icyicaro cy'umuryango wa Afrika yunze ubumwe Asumta Kaboyi ijwi rya Amerika i Kigali
turabashimiye bagenzi bacu badushikirije amakuru ubu ni wa mwanya dusanzwe tubashikiriza ikiganiro wanyu mu ntara ikaze mwese
Radio Ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda hano muri 18 muri kumena Joy Diane na Hazwe ndongo ibiganiro n'amakuru tubafitiye muri kano kanya
Bari bambwiye ko ngiye gukora akazi ko umunsi tugeze ku kibuga cy'indege cya Kenya tugiye kugongesha kugira tujye kurira indege cyo baradufata
Uyu ni umwe mu barundi kazi batandatu bamaze iminsi bafungiye mu gipolisi cha Kenya bafatiwe ku kibuga cy'indege mpuzamakungu Jomo Kenyatta imbere yuko bajanwa mu gihugu cha Arabia Saudite iyo nkuru turayigaruka ko handi hato mube hafi y'amaradio yanyu hagataho umuhuza matati y'uBurundi Benjamin Minmukapa afise ubwo ayuko matati ari mu gihugu cyo Burundi ashobora kubangamira amatora yo mu 2020 turabigaruka ko navyo nyene mu ntango za kino kiganiro
Iwanyu mu ntara
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Nongere ndabahe ikaze na nayice ku masonga nkitangura umuhuza matati y'uBurundi Benjamin Mukapa abona ko ikibazo c'amatati ya politika ari mu Burundi azobangamira itegurwa ry'amatora meza yo mu 2020 Mukapa asigura ko kubona atana amasezerano araboneka hagati ya leta n'abayirwanya ari intambami ikomeye ku mahoro n'umutekano birama ivyo biri mu cegeranyo c'ibiganiro vyose uwo muhuza yatunganije kuva muri 2016 iyo raporo yashikije abakuri gubayase umukuru w'igihugu cyo Burundi ayamirira kure mugenzi wacu Pierre Claverny inkuru yarasomye iyo raporo atubwire ibirimo
iyo raporo yo muhuza mu matati y'u Burundi ijwi rya Amerika rifitiye copy ubu ibarizwa mu biganza by'abakuru b'ibihugu bya Afrika y'ubuseruko yagiye habona kuri uyu wa kane Benjamin Mukapa yahoze atwara igihugu cha Tanzania atangura dondagura ingene ibiganiro yagiye ratuma ko inshiro zitanu byose byagenze kuva mu kwezi kwa gatanu umwaka w'2016 avuga ko yagiye arahura n'intambamye nyinshi zivuye ku Rwanda rwa leta canke abatavuga rumwe nayo yibutsa nkitogwa gibwirizwa shingiro kandi yari yasavye ko ico gikogwa coba kirabangira ibiganiro vyatunganirijwe hagati mu gihugu vyatumye ivyo Mukapa atoma ko atagaciro leta biha nibindi kurunde Rwanda umuhoza Mukapa amenyesha ko abatavuga rumwe na leta hageze gihe batamwizera bakamutyoza bagasiba ibikogwa yatunganije nibindi avuga kandi ko kuri zo mpande zose hari abatashaka ibiganiro yamara bagahoma amasa makungu bakitaba ariko atagushaka kuhari inambamye ikomeye umutama Benjamin Mukapa ashimangira ko yamubabaje n'ingene leta y'u Burundi n'umugambo uri ku butegetsi CNDD-FDD basa kwitaba igice cha gatano c'ibiganiro giheruka Mukapa ate twari tugezaho haboneka amasezerano yumvikanywe ko na bose ariko byose byaciye biba imfa gusa Mukapa yatangaje muri iyo raporo ko kubona ayo masezerano atabonetse mu mpera z'umwaka uheze bigaragaza ko ikibazo c'amatati ya politike akiri yose mu Burundi kuri we yongendo izobangamira itegurwa ry'amatora meza umutekano n'amahoro arama ico mukapashima nuko kuva ibiganiro bitanguye haragahengwe kabonetse ati narahamagara impande zose gusa n'abashiri ibigwanisho hasi ataka kamo iyo katumvigwa ibarari bajyaraguye kurusha uko biri umuhuza abwira impande zose ko inzira y'ibiganiro ariyo yonyene izoshikana Burundi ku mahoro bose biyumvamwo agahamagarira abakuru b'ibihugu bya yase guhindura ingendo no guhatira abarundi guca muri iyo nzira mu kwezi kw'12 k'umwaka uheze iyo raporo yari imaze gushika mu minwe y'umukuru w'igihugu cy'u Burundi perezida Petro Nkurunziza ntayikozwa mu kiganiro hajya abamenyesha makuru mu mpera z'umwaka uheze yavuze ko ari raporo yengamye kandi ko kwitaba ivyo biganiro kwari nko kugwa mu mutego igihe guciwe cari catezwe
icigeranyo ucivyavuye mu biganiro abari hagati mu gihugu batagiyemo yari bitego n'uruyeri rwatezwe Imana irakinga twasanze yuko raporo baduhaye ni raporo yerekeye abantu nyene bashatse gutembagaza ubutegetsi ni nk'uko bagomba guca mu bufasha umubuza kugira ngo batembagaze ubutegetsi byoroshe ariko basanze natwe turi maso byashoboye kutwereka by'ukuri iby'abantu byo bagona
Burundi izofayicaranye n'abantu batembagaje ubutegetsi bya 15 icyo kintu bakimenye neza bagitanga
Mukurangiza iyo raporo Mukapa aranegura ingene abakuru b'ibihugu bya yase batamushigikiye bikwiye muri ako kazi yibutse ingene yasavye akatari gake kwotunganywa inama yabo gihariye igenewe kwiga ikibazo cy'u Burundi ariko bikanka mu gice cya gatanu arico cyanyuma c'ivyo biganiro umuhuza Benjamin Mukapa yatangaje ko arangirije akazi kiwe ngaho anasaba ko yokorerwa mu ngata nabandi anise niyo nkuru kubw'abari ngaho bari bagizwe ahanini n'abatavuga rumwe na leta gusa bati nimutange imihoho kuko igikorwa cyo kuduhuza cabananiye
tukagira tuti basubire barabe yuko batoduhundi muhuza wewe yoba yitayeho kurusha uwahahora ikibazo cyo Burundi ubwa mbere twashaka yuko Union Africaine yishye hamwe igihugu byo muri Afrika byuca risubira rigafata ikibazo cyo muri muntuke kuko twasanze umuhuza hariho umuhuza n'umufasha w'umuhuza twasanze ko ikibazo cyo Burundi atashitayeho cyane
abakuru b'ibihugu bya yase bateba ko kamo ububarongowe no mukuru w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame abahinga babona ko bigoye bikiriko kuko Burundi butarabaryiza uwo mutegetsi aramutswa karere kariko kagerageza gutorera inyishu ayo matati Benjamin Mukapa yaramaze imyaka itatu afashanya n'umuhuza mukuru muri ivyo biganiro ari we mukuru w'igihugu cy'u Buganda yoboreka gutanga Museveni abo bategetsi bahawe raporo nabo batangaje ko bagiye kwiga ubujye ivyo biganiro vyo bandanya Pierre Claver n'inkuru Kigali ku bwijwi rya Amerika
Pierre Claver n'inkuru arakenuye ivyo biganiro anabikurikiranira hagufi uko bizogenda biratera imbere tuzobabwira hari abarundi kazi batandatu bamaze imisi bafungiye mu gipolisi ca Kenya bakaba bafatiwe mu kibuga c'indege mpuzamakungu Jomo Kenyatta barowe mu gihugu ca Arabia Saudite bavuga ko bari bijejwe amahirwe yo kuja gukora amafaranga ari hagati y'ibihumbi amajana 7 n'amajana 8 mu mafaranga y'ico gihugu police ijejwe abinjira n'abasohoka muri Kenya isigura ko izobanza kubacisha mu rukiko kugira ngo bavuge uruhererekane rw'abantu babafasha kugira muri Kenya ariko bo bararahira bavuga ko atanu umwe bazi mugenzi wacu i Nairobi eroje wirika neza atubandaniriza ino nkuru
Abo barundi kazi bagizwe n'abakenyezi babiri n'abakobwa bane bose bafatiwe ku kibuga c'indege mpuzamahanga ca Nairobi berekeza muri Arabia Saudite ku munsi wa gatatu w'indwi aba baradusigurira uko bisanze bageze muri Kenya bizigiye amasuhuko
Twebwe twavuye mu Burundi batubarira yuko tuje kurondera amafaranga muri Arabia Saudite. Twashikiye ahantu muri Uganda. Aho twashikiye naho tuzi. Turahamara ukwezi n'iminsi hejuru. Niho batubwira yuko turindirira visa. Ama visa zisohotse bakace batuzana muri Kenya. Twahamaze iminsi ibiri. Nyuma y'iminsi ibiri cha tugenda ku kibuga c'indege. Umva twaraje uko kuntu twavuye muri Uganda turi mu modoka. Tugomba tushike ku mpaka wa Uganda imodoka turimo irahagarara baratururutsa dufata amamoto baraturenganisha mupaka wa Uganda na Kenya kwace duhana n'uwo muntu aza kudutora nyene aturiza mu modoka yiwe acara tuzana adushita muri Kenya ahantu tutazi muri hotel twahamaze iminsi ibiri nyuma y'iminsi ibiri acara tujana ku kibuga c'indege cyo muri Kenya dushitse ku kibuga c'indege nyene ego twaragize byose bikenewe tugeze kuri finale kwace dufatwa
bari bambwiye ko ngiye gukora akazi ko mu munsi tugeze ku kibuga c'indege cya Kenya tugiye kugongesha kugira tujye kurira ndege ushobora dufata
narageze mu Uganda ndahamara igihe cy'ukwezi n'iminusu acara ntoro nyamuntu andana muri Kenya ndahageze yaciye antwara ikibuga c'indege ahageze aho ngongesha baca baramfata hari hageze aho nerura indege
bemeza ko bari bijejwe ibitangaza imbere yo kuva mu Burundi
amafaranga yo muri Arabia Saudite ngo bayitumbise bayita mareyari hariho bavuga yuko ahemba nefsa y'amareyari canke igihumbi bivana rero ngo n'umubosi wa Ronse
akangara gute mu Burundi
umarundi batubwira yuko nefsa reyari azobari mu maseti sa canke mu mawisa ya marundi
isabana batandatu naringiye muri Arabia kugira ndabaronderere kubera ubuzima nabona bwari bwananiye kandi bwari bwangoye cyane
aba barundi kazi basigura ko batigeze bamenya umuntu wabakira muri Kenya bakamenyesha ko batigeze babona mu kibina kimwe kubera imibereho mibi bari babayemo yasani yabahumye amaso
bavugana n'undi muntu yatwakiriye we yaje kudutegera gusa ku mupaka wa Uganda na Kenya mwisanzu ko twari tugiye kurondera ubuzima twona ko ari ibintu bisanzwe n'ubuzima bubinyene no kuba warize ntugira icyo Maria ababyeyi cyo kurondera nyene yabandi bari ko baraje kurondera ubwo buzima
narabona kumenga n'ingorane nico gituma byanjemo nkiyumvira amwe mukamenga ibyo bintu yaba nari nkiri mu Burundi no bihe mu bisanzwe
mu ngorane bisanzemwo barafite ico basaba leta
n'ukuri no saba leta ikabiraba nk'abantu twize tugashomera kwicara imyaka 3 atakazi ntane ashe ntana kantu nakamwe bashobora ko leta ishobora kuyumvira iduhe dukore niyo mpamvu dufata umwanzuro wo kuza kuyerera turondera iyo twokuru ubuzi tutari buronke dupfa nabi kubera leta idashobora kuyumvira iduha kazi
cyane no ntabaza leta yuko yoraba abantu bashomereye abana benshi cyangwa abamama y'ubuzima buhagaze baje mu busambanye cyangwa bakajya kwiba cyangwa mbona yuko nyene bo dutabariza nyene kugira dufume base twirondera n'amaboko yacu aho ko turoneza imibiri yacu ibihugu kubindi nyene nyimba tacho bahurizaho bakakivugana ko nyene kugira iyo business yacu imenyekane tugenda amahoro
nuko leta y'u Burundi yogiranira ibiganiro na Arabie Saoudite kuko nibindi bihugu byaragiranye ibiganiro ubu ngubu barungika abantu babinzi natwe nyene tukaza turagenda babinzi
ico cifuzo naco John Ginkuru nziza rongoye ishirahamwe Burundi and International bashigikiye
tugiye dufise no twama dusemerera leta nishire hitege gukingira abana b'igihugu kuko ni benshi biraruhishije ishire hitege kugango abantu bakingirwe je vuga nti ndavye ukuntu bagenda kubwinshi habitegeko ndivume rivuga gutya ni bababuze Burundi hashigitege kugi kubabuza ni bashire hitege kubemerera mbwa habitegeko n'ukuri kuko abana kwari benshi
imbere yo kujya tegeko rijaho abona no gutuza imigwi y'abantu twara abarundi kazi kubagurisha kwiye kwihutirwa gutuzwa
iyi migwi irashobora gutuzwa leta y'u Burundi na leta ya Kenya bumvikanye mwanga abona ko bigoye mu gihe leta ya Kenya yivyemera kandi wumvise ko no mu Burundi abantu bakora ku katari benshi sumwe si babiri no kuvuga rusaba ko ubwa mbere bahasha guhera mu Burundi
igipolitiki je rwa binjira n'abasohoka muri Kenya cyabwije ujya Amerika kwa barundi kazi bategerezwa kubanza gucishwa mu rukiko imbere yuko basubizwa mu gihugu cyabo kugira ngo basigure uruherekane rw'abantu bafasha kuva mu Burundi gushika muri Kenya mu karere ka yase ibihugu bimwe bimwe nk'Uganda na Kenya biramaze gusinyana amasezerano na Arabia Saudita tuma abakenyezi n'abigeme babiturukamwo iyo barewe gukora akazi ko mu nzu muri ico gihugu bagenda bazwi bakaziganirizwa kazoza kandi umukoresha wabo akabazwi amashyira hamwe agwanyira ucuruzwa rwa kiremwa muntu naye akurikiranira hagufi ikibazo c'abarundi kazi bajanwa mu bihugu by'abarabu yemeza kuba bariyo basaga 8,000 eroje uri kaneza Nairobi ijwi rya Amerika
You're the baddest. Everything you do to me, you drive me crazy. You're so perfect. Let me tell you something, baby, flex.
Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda bakoze amenyesha makuru bacu Pierre Claver niyo nkuru I Kigali hamwe na Eloge Wirikaneza na Nairobi ku nkuru badutunganirije nuko rero ni gice cha kabiri c'ikiganiro iwanyu mu ntara ngira ngo murumvise ko kazi kikambere kamaze kujamo ni Aditop ka Medi mu gihugu cy'u Rwanda ni ka kanya rero dusha tubaha ko gutasha abanyu aho baherereye muri benshi batwandikiye ikirere si ciza abo tumaze kugerageza turabona bitari ko biracamwo ariko turabandanya hama bikunze tubakure aho muri murakoze kutwumviriza mu bihugu bitandukanye twumva muri mu Bugiriki mu cyekuru w'ezitata kaburungu radio yacu vewa kaburungu koma murakoze abari muri Botswana namwebwe hariho abatwandikiye turagerageza tubaha magare za Malawi aho muri mwaba mwumva ikirundi n'ikinyarwanda namwe bwe twibaza ko weekend ziriko zigenda neza abatwumva bari mu Burundi no mu Rwanda namwe bwe ikaze ni gwanyu turafise wa mbere Janvier Ikad uherereye he
merereye ihuye mu Rwanda
ihuye haravugwa maki
ihuye na mahoro masa na kibazo dufite
ugashaka gutashande ushaka gutasha nde uno munsi
nta gusuza abavandimwe bari mu nkamba
abandi ni abandi nabo
abandi na bavandimwe turi kumwe hanihuye harimo papa na mama.
Mhm.
Aba bakiri baje mu kanya kwezenu na mugema nganze manweri.
Mhm.
N'abavandimwe banjye harimo Nizeyimana Rufose, Umugwaneza Norine na Janvier Niyonizeye.
Bose ukabipfuriza iki?
Yose ndabipfuriza igitaramo cyiza.
Urakoze cyane, ubwire umunsi mwiza na wewe ngaho ihuye mu gihugu cy'u Rwanda Janvier.
Murakoze cyane namwe.
Mhm. Ijugi Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ikiganiro ni iwanyu mu ntara Didiane Nahazo akiremesheje mu studio ya 18 akanya na kugutasha. Foster Amahoro.
Amahoro
uri amaja.
Ye mba Nairobi.
Uri Nairobi. Haravugwa amakinga ho Nairobi.
Mahoro.
Batubwiye badutangarije ko ari Abarundi kazi bafatiwe ngaho mu gihugu cyanyu Nairobi neza na neza kuri kibuga c'indege mpuzamakungu batwagwa muri Arabia Saudite. Ibyo bazobira urakunda kuvyumva biba ngaho?
Ndenda kunda kuvyumva no mu mwaka ushize nari nabundi.
Nuko rero ugashaka gutasha abandi no musiga Foster.
Oye,
ushaka gutasha bande uno munsi ijuri Amerika ari gukumbuze bande?
Ushaka gutasha Abarundi.
Aha.
Bari mu gihugu cy'u Burundi n'abari muri Uganda na Kigali.
Urakoze cyane, ugira umunsi mwiza. Ahi Nairobi. Ugira umunsi mwiza na weekend nziza. Yego. Ijugi Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ikiganiro ni wanyu mu ntara. Turafise na Pascal ku yindi murongo wa telefone. Pascal Ikaz. Ego, uherega Pascal. Uri Mogadisho. Haravugwa makinga ho Mogadisho muri Somalia. Uri mu bagiye kugarukana amahoro canke uhakorera iyindi mirimo? Ariho amakuru avuga yuko amagenekerezo ya 23 gushika ku ya 27 mushobora kuba bamwe mu bagenzi banyu canke ngirango nawe nimba uri ku rutonde hari habazotangura gutahukanwa mu gihugu cy'u Burundi. Rero ni myiteguro igeze
aje n'ibintu
hanyuma na mandigeze ubona biteguye gute abazotaha?
Ashirike
gwenye
yamandaye.
Mhm. No kugashaka gutasha bande uno munsi gapasika.
Ashasha gutasha gutasha bande yero bagenzi bari hanze bari hanze.
Mhm.
Sasa hari muri Tanzania gucho, hagara pira muri Tanzania. Ndaiche zairi.
Mhm. Ego, urakoze cyane ngaho Mogadisho muri Somalia, ugira umunsi mwiza. Urakoze Pascal, ugira umunsi mwiza. Turafise kandi na Gakuzu ku yundi murongo wa telefone. Gakuzu Ikaze. Ego, uherereye Gakuzu? Uherereye he? Uri he? Muri kano kanya tuvugana. Gakuzu uratwumva?
Ndabumva ariko murongo kimeze nabi, sinzi niba nabaha iyindi.
Oya, ntacyo twe turakumva, gumaho nyene. Uri mu gihugu cyawe?
Ndi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, muri Noro Kivu, teritwari ya Masisi.
Mm-hmm. Imirongo yanyu turazi ko yama yatugoye, ariko reka tutaranakubura ahubwo utasha ufise ku mutima.
Murakoze cyane, ndabashimiye kuzujya Amerika kugira ngo mutegure ikiganiro cyo gutasha abacu. Hariho ndatasha Penina Kikunde uri hariya mu Buganda, Germain Tuyambaje nari mu Buganda, hari Pasteur Dusabe Benjamin ari hariya muri Philippines, n'abandi bose ku izina rya Teofile Mugabo Gakuzu bari hano ku gihugu cy'abaturanyi mu Rwanda.
Urakoze cyane, ugira umunsi mwiza.
Ndibuka na akingeneye Faustin na wari hano mu
Rwanda. Urakoze cyane gose, ugire umunsi mwiza ngaho muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. No kuri duce dusozereye ikiganiro wanyu umuntu aracu no munsi mategure mu ngira mushikirizwa na Jodiane Nahazo yakoze engineer Joe yadufashije kugishikana iwanyu hamwe na Macbiri ya Biro bari kumwe na Jean Mukankusi yadufashije kubahamagara twemi ku izina rya bagenzi bacu tubifurize kubandanya muranirwa mu byo murimo byose. Tubasigiye kano karirimbo mukumvirize gato. Treat you, baby, I love, I know you love me. Koreshimi toma, bana ningwe bakoreshinganga. Ababandanye kudutega amatwi mu masegonda make saa kumi na zibiri murumva ikiganiro cy'umuziki tubashikiriza buri wa gatandatu iyi saha muryo.